cyambere mbanza gushimira Imana kuna yaraturinze tukaba Imana yarakomeje kumurindira umuryango wiwe tukama turi bazima.
Ubu n'umufasoni Godebert Hakizimana wo mumenyesha makuru Jean Bigirimana yanyurujwe mu mwaka w'2016 yitarike kuri we no kwibuka wiwe yagiye mazima yongo haraheze imyaka 4 gusa nta cizera gifise cyo kuzomuhamba niteka.
Icyizere ndabona kiriko kigabanuka cyaranaheze ubu abanyarwanda ariho bavuga neza ati nukwibuka ariko twiyubaka twongera dutangira ubuzima bushasha kugira ngo dukomeze ubuzima ibisigaye umuntu akakomeza bikurikirana nyene.
Hari gishasha ufite kuri dosiye y'iwe?
Gishasha ntacyo pe, gishasha ntacyo merutse kumva.
Jean Bigirimana yakoreye ikinyamakuru Iwacu cigenga mu Burundi yanyurujwe n'abantu bataramenyekana ahitwa Bugarama mu ntara ya Muramvya. Amatohoza ya nyuma y'ico kinyamakuru yerekana ko yahamagawe na bamwe mu bakorera mu rwego rw'iperereza. Yamariki polisi cavuze ko kikibandanya amatohoza yaco. Ubu ubutegetsi bwarahindutse, umuryango wa Jean Bigirimana usaba umukuru w'igihugu gutegeka ubutungane kugira bugutunganirize co kime n'abandi bafise ababo bagiye mazima yongo.
Turarindiye huko tubanze turebe uko nyene imitegekere yiwe imeze, niba ubutungane agiye kubutosora bugakora igikorwa cyabwo ataho bahengamiye. Kintu cya mbere bonkorera ni ukubanza kumenya icyo yazize, tukamenya n'ababikoze abantu sijeje njyene nagize icyo kibazo, hari n'abandi. Ariko ubutungane budutunganirize, nubwo bahamagara ngo impunzi nizitahe tuzotaha ariko babanze barebe ko ubutungane bwakoze da.
Ako kamo karategwa kandi n'umuryango mpuzamakungu ukingira abamenyeshamakuru Comité pour la protection des journalistes CPJ mu mfunyapfunyo y'icongereza. Mutoki Momo atwara igisata ca Afrika co munsi ya Sahara avuga ko bibabaje kubona uyu munsi ushitse mu gihe hari abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu Bigirimana yakorera bafunzwe.
The Committee to Protect Journalists wrote to the new president of Burundi to engage.
Ati umujyango CPJ uhamagara ya perezida w'u Burundi gutangura gushira mu ngiro ibyo yiyemeje aho yatogwa kuvyerekeye agateka kazi na muntu, ubutungane, korohereza ibimenyesha makuru no gufungura abafunzwe duhereye kuri bagenzi bacu 4 b'ikinyamakuru Iwacu. Itangazamakuru ni kimwe mu bigize nkingi za demokarasi. Amatoza kubanyuruje Jean Bigirimana no kureka abantu bagashikiza ibyumviro byabo atatu binona byo natuma n'abamenyesha makuru bahunze bahunguka bakaja gukorera mu gihugu.
If journalists in exile had to come back and work from home freely.
Ubwo buhungiro CPJ irivuga nibwo umuryango wa Jean Bigirimana n'abana biwe babiri babahungu babamwo kuva mu mwaka w'2018. Umugore wa Bigirimana yemeza ko we n'abo bana bamaze kwinjira mu buzima bushasha.
Ubuzima ntibworoshe nyene umva kuburi turi no mu buhungiro ni ikibazo. Umuntu aba batunze umuryango wenyine, urumva nk'uyo nyene inzu nago anshiraho novuga pressure yo kwishyura. Hari igihe wimukira ahantu gaca usanga ubuza amafaranga yo kwishyura, akwirutse hati mvira mu nzu ugasanga aragusohoreye n'utwawe harenzeho nk'icyumweru kimwe cyangwa iminsi 5 utaramwishyura. Ariko uyo nguyu ntabwo anyirukaho ndamusaba imbabazi nkamubwira nti ndacarondera nyene, nawe akabyumva akabitahura akantegereza. Nk'ubu kuko nk'ubu hari amezi ndamurimwe agera kuri 3 arantegereje nyene ninayabona nzamwishura. Inzu rero n'intera ikibazo, ibindi byose n'ibisanzwe, ariko inzu irantera ikibazo cyane, birangora ukuntu ndayishura. Abana bariyakiriye nta kibazo nyene, nagiye ndabibumvisha buke buke. Noneho nawe urabibona ko bari sawa nanjye meze neza, ntabwo babimbaza.
Umukuru muri abavuga afite imyaka 12, ubundi nawe imyaka 7. Uwo mukuru yitwa Barankeza Jean Don de Grace yaganirije Ijwi rya Amerika.
Ntacyo rero ngiye mfite byararangiye, nyine nariyakiriye babahana bajya no kubafunga. Abo bantu nyine batwaye umubyeyi, kuko nyine arebe numba nyeneye bidahari, mama nyine adafite ubushobozi bwo kubima. Ngarije njya musaba igara akambwira ngo wapi ntaya mfite amafaranga.
Icegeranyo giheruka c'umuryango utagira imbibe witaho ineza y'abamenyesha makuru Reporters sans frontières gishira Burundi mu bihugu 20 bizi imbere mu guhohotera agateka k'abamenyesha makuru amaradio mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika na BBC yabongereza yarahagaritswe mu gihugu. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.